Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu ntumbero yo kunagura igisata c'indero mu Burundi, ubushikiranganji bw'indero bwarashize ahabona kugenekerezo ya 2024 myandagaro umwaka w'2016, bifatirwako kugira umunyeshuri akoze ikibazo ca leta c'ishure shingiro yunguruzwe. Inyuma y'imyaka 5, abanyeshuri bagera ku 30,000 ku mwaka ntibaronka amahirwe yo kubandanya amashure kuko bayobewe ikibazo ca leta. None abo banyeshure baraheze bakabandanya ubuzima gute? Abahinga mu vy'uburezi boba bavyakira gute? Inyishu z'ivyo bibazo ni muri kino kiganiro kwisoko co kuwa 15/0 umwaka w'2022. Benny Axelakana ni jengiranda kibashikirize kaze. Kuva mu mwaka w'2016 leta y'u Burundi ntiyisubiye ko ku ngingo yafashe. Muri abo banyeshuri bayoberwa ikibazo cya leta cy'ishure shingiro, bamwe barahevye ishure baja kwikorera ibindi bikogwa. Emile Nibasumba wa Radio Public Africaine yaraganiriye na bamwe muri abo.
Navuye mu 8 nja mu 9, ikibazo cya konkurukirananira nabonye atakandi akazi nshoboye nokora, naciye mvuga ati ubungira ntore ikinga nje mu ibarabara kubera n'ivy'imyuga kwa muhera tutaye tworohewe byarasi kino saba leta yuko nosubira ku ishuri.
Ubu ndi muhira menga ibazo ni byinshi kubera ku ishuri, narirwa n'abandi bana turirwa turaganira, ariko ngaha wirirwa wicaye ngaha umva ni bibazo by'ubuzima nturo nkaho muyaga nyene bakuremeje nyene nko ku ishuri nk'ukuntu nyene biba bisanzwe. Icyo nofasa banka leta nuko ababijeje bazo aratembera mu banyagihugu bakabaza abanyagihugu ibazo bafise hama nyene bakabafasha.
Nje mwaka w'icyenda nanone mu kibazo cya leta gutyo indoto zanjye zo kumara amashuri nkaba umuforoma zibaye imfagusa. Ubu nirirwa gufasha abafundi mukiyede kugira nshobore kubaho umunsi ku wundi.
Ibitigiri vya vuba bitangwa n'ubushikiranganji bw'indero ku mwaka w'2020 vyerekana ko abanyeshuri bakoze ikibazo ca leta mu ishure shingiro bamenye kuri 62 n'ibice 8%. Ni ukuvuga abanyeshuri 57,000, 413 ku banyeshuri 91,000, 420 bagikoze. Ni ukuvuga ko abagera ku 34,000 bayobewe. Mu mugwi wa mbere w'abanyeshuri bakoze ico kibazo ca leta c'ishure shingiro mu mwaka w'2016, abagera ku 80,000 ntibaronse amahirwe yo kubandanya amashure yabo y'inyuma y'ishure shingiro. Libera ntibashira kandi yanonosoye ibijanye n'indero aratanga inyishu 3 kuri ico kibazo. Izo nazo zikaba arizo leta yari guhera ko kwiga kuvigishiraho indinganizo nshasha y'ishure shingiro.
Igihugu gitezwe imbere n'ico mu Faransa bita la classe moyenne, no kuvuga abajya bose bikorera ubuzi bwabo ari abamekanisien, ari abubaka mazu, ari abarimyi, ari aborozi, ari abaelektricien, imbuga yose bita ko ari mito mito simito kuko niteza imbere igihugu, abo sinibagiye abagira amasudure n'ibindi. Icyo uno munsi nuko hoje imigambi n'imigabo bakarondera uburyo bukwiye, kuko amashuri y'imyuga asaba uburyo bwinshi cyane, bakubaka amashuri y'imyuga hanyuma ubwo gwaruka rudashoboye kubandanya amashuri bagaca babashira muri ayo mashuri y'imyuga imyuga itandukanye kugira abo bazoheza muri iyo myuga bafashe mu guteza imbere igihugu. Ibyo ntibikwiye kuko abana bahejeje none munsi turabibona benshi barashomereye, hoca hajaho umugambi wo gufasha abahejeje bose kugira amakoperative bagakorera hamwe. Mfata akarorero mu Burundi, abarundi birwa barubaka amazu, abo bubaka barakeneye intebe, barakeneye ibitanda, barakeneye ububati. Murumva ko abana biteza imbere kuko abarundi baguma bubaka na leta iguma yubaka amashure. Ikindi cokogwa ni ugutahura igituma abana bayoberwa ari benshi amatwa nsumira ni hafi 130 ku mwaka leta rero yo kwiga neza ikanonosora igituma abana bayoberwa hanyuma bagahindura uburyo bwo kwigisha n'abarimo bikenewe bakabarishikarishiriza ubwenge kugira bamenye ne bigisha bamenyeshe benshi bagabanura igitigire cy'abayoberwa ku mwaka kuko kwigisha umwana agaheza amashure bitwara amahera menshi cyane kubona rero 130 canke birenga bahagarika amashure haba hari ikibazo ni perte nini ya cyane ku gihugu
haraheze hafi imyaka 2 ubushikiranganje bw'indero bwari yemereye ko ibigo byigisha imyuga n'amashure y'imyuga ari naho hari hategekanijwe kwakira abanyeshure bayobewe ikibazo cya leta ko ataburyo bukuye ayo mashuri afise kugira yakira abanyeshure bose bayobewe ni naho leta yaciye ifata ingingo yuko umunyeshuri ayobewe ikibazo cya leta yemerewe gusubira mu mwaka w'ishure ni na hano rero duciye dusozerera ikiganiro cy'uno munsi Beni Akserakana ni je nariko ndakibashikiriza naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.